Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe na makuru ashimikiye ku munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi wahimbaje ijya nino ku isi mu makambi arimo impunzi z'Abarundi n'Abanyarwanda.
Ibibazo duhura nabyo ni kutagira umwidegembyo kugenda kurondera uko dusanzwe dukeneye na cyane cyane n'iterambere iterambere ry'abana bacu cyangwa iterambere ry'imiryango nyene ugasanga niyo turi ahantu tubaho nyitwugarijwe.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye muri Tanzania atubwira uko babayeho mu makambi atandukanye y'ico gihugu. Muri ano makuru murumva uko umunsi wahimbaje no mu bindi bihugu birimo u Rwanda, Kenya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse impunzi zahahungiye batubwire uko babayeho. Muri make kandi muri Afrika y'Epfo umunyarwanda Fulgence Kayishema yagirizwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda yanse gusaba gufungurwa by'agategekanyo ahubwo ahitamo ubuhungiro. Idoni mukanyi sasi duhere kuvye umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi kuri uno munsi mukuru wa RCR ishami rya ONU ryita impunzi ku isi. Filippo Grandi atabariza Sudani ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Nairobi muri Kenya kuri uyu wa kabiri, Grandi yagize ati nitudacecekesha ziriya ntwaro abaturage bazakomeza guhunga ari benshi. Uyu munsi twarengeje 500,000 bamaze kwambuka imipaka bahungira mu bihugu by'abaturanyi, naho bavuye mu byabo bahungira ahandi mu gihugu cyabo imbere bamaze kugera kuri 2,000,000. Filippo Grandi yabitangaje umunsi umwe nyuma y'inama mpuzamahanga yo kugoboka abaturage ba Sudani bahunga n'abava mu byabo kubera intambara. Abari bari muri iyi nama biyemeje gutanga amadolari agera kuri miliyari imwe n'igice. Inama yakoranyijwe i Geneve mu Busuwisi na Loni ifatanyije n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Misiri, Ubudage, Katari na Arabia Saudite. Intambara ikimara kwaduka muri Sudani, Loni yari yatangiye gusabira abaturage baho inkunga yihutirwa ingana n'amadolari miliyari 3. Mbere gato y'inama y'ejo, Loni yatangaje ko yari imaze kubona 17% byayo, ni ukuvuga 550,000,000. Ariya rero inama y'ejo yemeye aje yiyongeraho, ariko haracyabura rero hafi indi miliyari.
Iby'impunzi turaza kubigaruka ko handi hatariko imbere y'uko tubigaruka ko mugenzi wacu Thomas Kamirindi hadushikane muri Afrika y'Epfo aho Rwanda Fulgence Kayishema yagirizwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 yanse gusaba gufungurwa by'agategekanyo ahitamo gusaba ubuhungiro. Thomas
Fulgence Kayishema ubu w'imyaka 62 y'amavuko yari burigadiye, ni ukuvuga umukuru wa polisi y'icyahoze ari komine Kivumu, prefegitura ya Kibuye, ubu ni mu ntara y'uburengerazuba y'u Rwanda. Yashakishijwe imyaka n'imyaka n'u Rwanda n'urukiko mpanabyaha rwa Loni, akekwaho Jenoside yakorewe Abatutsi barenga 200,000 bari bahungiye mu kiliziya ya Nyange. Yari yarahinduye amazina yiyita n'Umurundi, yatawe muri yombi ariko mu kwezi gushize mu mujyi wa Pala hafi ya Cape Town muri Afrika y'Epfo. Ubutabera bwa Afrika y'Epfo bumukurikiranyeho ibyaha by'uburiganya no kwica amategeko agenga abinjira n'abasohoka ya Afrika y'Epfo. Nk'uko abavoka be n'ubushinjacyaha babitangaje kuri uyu wa kabiri, yari yaratangiye gusaba gufungurwa by'agateganyo none yabiretse asaba ubuhungiro. Umwe mu bavoka be witwa Yuan Smuts yatangarije ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurubanza ku byaha Kayishema akurikiranweho n'ubutabera bwa Afrika y'Epfo ruzaba ruhagaze, bityo n'inzira yo kumwohereza mu Rwanda nayo izabitinze. Ariko rero umuvugizi w'ubushinjacyaha bwa Afrika y'Epfo Eric Nzabalila we arasobanura ko uru rubanza rudashobora gukoma mu nkokora urw'ibyaha by'ubwicanyi Kayishema ashinjwa. Ati mu minsi iri imbere abashinjacyaha bazafungura dosiye yo kumwohereza mu Rwanda kuburana ibyaha bya Jenoside.
Thomas Kamirindi urakenuye mukanya twacatuja mu yavugwa mu gisata c'impunzi mu karere k'ibiyaga bigari hari ku imbere yaho mbanze ndababwire muri make ko leta z'umwe za Amerika zitangaza ko ziyamirije uruhagarara n'ubwicanyi bibera muri Republika Demokarasi ya Kongo bimaze guhitana abatari bake abandi bakaba barakomeretse canke barakurwa mu vyabo ni nyuma yo kwakira raporo ya nyuma y'umurwi w'abahinga bishamwe impuzamakungu ONU bakoze ku bibazo by'umutekano muke ruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ino nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu ari imbere nuko rero nongere kubashimira komandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave abatwumva muri mu Rwanda mukatwumvira kuri FM zacu zitandukanye ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ni VOA radio yacu mukanya dushatuja mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Igice cha kabiri c'amakuru yacu kiza gushimikira ku ngingo imwe rudende himbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi mbwirero amakungu ahimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi impunzi ziba mu Rwanda zifatikanije n'izindi zose ku isi mu guhimbaza uwo munsi impunzi zitabiri ivyo birori hatandukanye zashikirije ibibazo bitandukanye umunsi nyezina wahimbarije I Kigali mu Rwanda ku murwa mukuru ahijwe rya Amerika ryari ryarungitse menyesha makuru yacu Desire Hatungimana amahoro Desire
Miriwe Diane
Ego umunsi w'impunzi Kigali wahimbaje gute
Umunsi mpuza makungu hari impunzi uhibazwa itariki ya 20 kwezi kwa 3 kumwaka utashe wahimbarijwe ahora ishuri ry'ababigi bita Ecole Belge ahari hitabiriye rero abashyitsi batandukanye harimo n'abashyitsi biteka kuko ibyo birori byatewe iteka n'umushikiranganji Kayisire Maisolange asanzwe mu byagezi ko hari impunzi eka hari hitabiriye kandi userukira ASR mu Rwanda Asiatu Undia Dieng abategetsi rero nibo bari barongoye ibyo birori byahuriyemo impunzi zitandukanye zibaga mu Rwanda z'Abarundi Abanyekongo Abanyetere y'Abasomaliya n'abandi batandukanye bakiriye mu kino gihugu cy'u Rwanda abashyitsi rero bakaba bakiriwe n'umurisho w'ingoma w'abatimbo b'i Burundi nabo nyene b'impunzi zo ngaha mu Rwanda akaba aribo bakiriye abashyitsi imbere y'ukoro hatangura kuba ibiganiro bijyanye n'ingene impunzi zo kwishakamwo inyishu kugira zibeho zidateza amashi impunzi zashobora kuvugana n'ijwi rya Amerika zamenyesheje yuko muri kino gihe atagutega amashi ahubwo nyabona bakora ibikorwa bitandukanye haba nk'abari baje muri ibyo birori bamwe bariko barajisha bafise inkoko abandi bafise ibiseke abandi bafise ibyo bashushanyije hari n'abandi b'Abarundi bariko baracuruza berekana uburobe abandi batandu berekana ibintu bitandukanye bikorwa n'impunzi ariko ikabafasha kugira bibesheho muri kino gihugu cy'u Rwanda mu buhungiro barimwo umushikiranganji Kayisire yamenyesheje yuko impunzi mu Rwanda bazifasha kugira zishobore kwirongeramo ibisubizo kandi bimaze kugaragara yuko aho baherereye hari impunzi zimaze gutera imbere zikoresheje ubwenge bwazo uwo munsi rero wahimbajwe uhimbazwa mu Rwanda ahabarizwa impunzi zirenga 1,200 muri kino gihe ziri mu makamba 5 y'amahama kiziba kigeme mugombwa na Nyabiheke
ibibazo nyamukuru bashikirije ahatandukanye impunzi mwavuganye ga Desire vyari vyane
ibibazo bashikiriza nuko kenshi bibagora kuronka imitahe ifadika ariko ubuhinga n'ubwenge bwo gukora bwo bavuga ko babufise ariko ugasanga iyo baronse imitahe baronka imitahe itari miremire itari minini kugira bashobore gukora ibintu bitandukanye ariko rero baronka iyo mitahe mike mike bafatikanije na hase n'abantu bafasha guha imitahe impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bari ngaha mu Rwanda baravuga yuko bibafasha cyane ikindi kibafasha nuko usanga izo mpunzi ubwa mbere zagira ibibazo ugasanga abana ntibiga ariko namenyesha ko abana bose uno munsi bariko bariga gusanga abana b'impunzi bahejeje amashuri yisumbuye ibibazo bakunda kugira nuko iyo bahejeje amashuri mashuri yisumbuye bagira ibibazo kujya mu mashuri ya kaminuza nabyo nyene bakaba ari ibibazo bashikirije magata barankitse umwe mu barundi b'impunzi ariko afashe impunzi kwiteza imbere akaba yamenyesheje yuko bariko baragerageza kurondera za kaminuza na cyane cyane zo hanze bazoza biga bakoresha ibihinda bwa none kuko yamenyesheje ko hari abo bigeze kurungika hanze ntibagaruka ubwo bakaba ariko bayumvira yuko bashobora kwiga bakoresha ibihinda bwa none kandi bagashobora kuronka
n'impamyabushobozi. Désiré Hatungimana twemere tuze gusura amakuru y'imbere utwumvisha amajwi yabo mwavuganye. Urakoze Désiré.
Murakoze cyane.
Kuri no musi rero hijwi rya Amerika ryahisemo kugendera abagore b'impunzi z'abanyekongo bari mu ikambi ya Kigeme hiherereye Inyamagabe mu manuko bw'Uburundi. Abo bagore bishize hamwe muri koperative yitwa Igisubizo bajisha uduseke bakatugurisha mahanga bikabatuma barushiriza aho guhindura imibereho yabo mu ikambi ya Kigeme. Twe twahatumye umenyesha makuru wacu Eric bagira ubusa.
Kwinjiye mu cyumba cy'urubohero giherereye mu nkambi ya Kigeme icumbikiye impunzi z'abanyekongo mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda, abadamu basaga 20 bibumbiye muri koperative Igisubizo baboha uduseke n'indi mitako bagurishiriza mu mahanga nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madamu Penina Nyiranguri, perezida wa koperative Igisubizo, aratubwira ko ibiciro bihagaze ku byo bakora.
Aka ngaka tukaboha iminsi ine, iyo tumaze kukuzuza baduha 900 iba yiti plato.
Madamu Nyirangura avuga ko batangiye kuboha utuduseke mu mwaka w'2018 babifashijwemo n'umuryango Indigo Africa. Kugeza ubu akavuga ko imibereho kuri we yahindutse mu buryo bufatika.
Uyu mwuga rero kuwukora byaramfashije cyane, sinabona ukuntu mbivuga birenze ubwenge bwanjye. Nari wa mudamu wirwaga mu rugo nicara gusa nta kintu nkora, tugira amahirwe HCR iza gushaka abadamu batagira ikintu bakora, nanjye nza kuboneka muri bo. Batubwira ko bagiye kutwigisha ibintu byo kubaho ubuseke no kutwigisha ibijyanye na business kugira ngo dusobanuke tuba abadamu batari babandi b'impunzi bo guhora bicaye bategereje ubufasha bwa PAM na HCR.
Impinduka mu mibereho kubera imirimo yo kuboha utuduseke ntiyahagarariye kuri Nyiranguri gusa, ahubwo no kuri Madame Angelique Uzamukunda, nawe w'impunzi y'umunyekongo utuye hano mu nkambi ya Kigeme.
Mbere tutaratangira ubuseke twirirwaga twicaye tukabura icyo dukora, tukabura aho twirirwa, ariko aho ubuseke bwaziye turaza tukaboha, tukaza dufite kuraje bitewe nuko turi gukora n'ibitubyarira umusaruro.
Ubusanzwe umuco wo kuboha uduseke uzwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda nk'umwihariko. None izi mpunzi zimaze imyaka isaga 10 ku butaka bw'u Rwanda, kuba zarawutoye bizazimarira iki mu gihe byaba ngombwa ko zaba zisubiye mu gihugu cyazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo?
Umuco waho rero tugize amahirwe tugatana iwacu, natwe uyu muco twakuye mu Rwanda twawujyanayo tukawutoza abakongomani basigayeyo, twese tugasanga turi kwiteza imbere ku muco twakuye i Rwanda. Ntabwo muri Kongo byabagayo, ariko twabonye ari umuco mwiza utabangamiye umuco wacu. Niyo mpamvu niyo twataha twasanze ari umuco watuma abadamu biteza imbere, kuko twe muri Kongo umudamu yabagaho ategereje ku mugabo.
Muri ibi bihe imiryango nterankunga igenda igabanya imfashanyo zihabwa impunzi, izi zibumbiye muri koperative yo kuboha uduseke zivuga ko birushaho kuzunganira. Kuri Bwana Faresi Ruyumbo, umuyobozi w'inkambi ya Kigeme, nawe avuga ko imibereho ya none y'impunzi igaragaramo itandukaniro rifatika ageranije no mu bihe byatambutse.
Impunzi yabaga itegereje kurya no kuryama ibikuye ku miryango nterankunga. Kugeza kuri uyu munsi dufite impunzi zikorera, zikiyubaka, ndetse zikoresha n'abantu. Rero ni ibintu byo kwishimira yuko byibura noneho nabo batekerezwaho bagashyirwa mu buzima nk'ubw'abandi bwose, buri wese akishakamo igisubizo.
Umuryango Indigo Africa ufatwa nk'ikiraro hagati y'ababoha utuduseke n'indi mitako n'abakiriya babo mu mahanga. Uvuga ko kuba batangira bashobora kuba bamaze gucuruza udufite agaciro karenga 2 miliyoni z'amafaranga. Uvuga ko ubaha amahugurwa warangiza ukabagurishiriza uduseke mu bihugu by'amahanga birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi si yose izirikana imibereho y'impunzi, abafite uko babayeho bakagira icyo basaba bagenzi babo bakigowe n'ubuzima.
Impunzi nayo ni umuntu nk'abandi, kandi amahirwe dufite nuko twageze mu gihugu cy'u Rwanda kikatwakira neza. Ibyo rero biduha icyizere cy'uko no gutaha tuzataha kandi ikindi mpunzi ntabwo ari umuntu wo kuberaho ategereje ubufasha gusa kuri PAM na HCR,
ariko uyu munsi wo nakarusho kumva ko dufite abadutekereza bashaka no kutwegera bakamenya uko tubayeho, byaduhaye n'ibyiringiro bikomeye ko n'ejo hazaza tugomba kubaho tugakomeza ubuzima. Naho ubundi twari twariyanze twumva ko nta byiringiro by'ejo hazaza dufite.
Iyi nkambi ya Kigeme imaze imyaka 11 ishinzwe icumbikiye impunzi z'abanyekongo zibarizwa mu 14 zikomoka mu miryango isaga 2000 yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko ubuyobozi bw'inkambi bwabidutangarije. Ku rundi ruhande, kimwe mu bikigoranye ni ukubona imishinga yo gufasha izi impunzi ku buryo zose zagerwaho mu buryo bwuzuye, ariko ubutegetsi bugakomeza kwemeza ko bugenda buzikorera ubuvugizi. Bagira ubusa hirwe rya Amerika ku gikongoro mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric Bagira ubusa wakoze kugendera iyo kambi ya Kigeme herereye rero mu manuko bw'u Rwanda. Nkitangurana navuze ko ari mu manuko bw'u Burundi, murantunga mu mburanye n'ururimi rwanyereye ni mu manuko bw'u Rwanda. Tukivuga rero ku vy'impunzi, abaserukira impunzi z'abarundi mu bihugu vy'akarere bahungiyemwo basaba leta y'u Burundi kurekura abapfungiwe politike no kugirana ibiganiro n'impunzi kugira ngo zitahuke. Umuyobozi mukuru ajeje gucura impunzi avuga ko ibibazo vyose izifise bizokumvirizwa zimaze gutahuka. Eloge wirika neza inairobi muri Kenya adufitiye ibindi kuri no nkuru.
Intwaro yo gusesa amaraso yagumye ari yayindi nyene, umugambwe wagumye ari urya nyene, ntacahindutse na kimwe cotuma umuntu yohunguka.
Umukenyezi w'abana babiri ari mu ikambi ya Ndutari muri komine Kibondo, intara ya Kigoma, mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ca Tanzania, yaje muri iyo kambi yavuye muri komine Kakonko muri iyo ntara nyene haraheze hafi imyaka 2. Yari mu ikambi ya Mutende ico gihe, yabwiye ijwi rya Amerika ko impunzi z'abarundi zitaragera gutahuka bitewe n'uko impamvu zatumye bahunga zikiri impamo.
Wahunze intwaro mbi ya CNDD-FDD, wahunze politike mbi ya CNDD-FDD. Intwaro yica abanyagihugu izuba riva, ihohotera abanyagihugu izuba riva, inyuruza abantu, abakuru n'abato, ntacahindutse na kimwe cotuma umuntu yohunguka.
Ariko no mu buhungiro yemeza ko we n'abandi barundi bamaze imyaka 8 muri rusange batorohewe.
Nanone bakaza kutwicira naho turi, bakatunyururiza aho turi, aho tubaye turahaboneye amahano adasanzwe, tuburiyo tuje gusa aho badutuma bakadutegeka guturira imirima twarimye, kurandagura imirima twarimye. Ino leta turimo nayo nyine ya Tanzania imeze nka leta y'u Burundi, aho baburagisa umuntu.
Haheze igihe leta y'u Burundi ituma intumwa mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu by'akarere. Abaziserukira baherutse kwandikira Perezida Ndayishimiye bamubwira bimwe mu byo bifuza byobanza gukorwa kugira batahuke, birimo kurekura abafungiwe politike no gukurikiza urubanza rwaciwe na sentare ya Yase. Yavuze ko ikiringo cya nyuma cya nyakwigendera ndera Nkurunziza caho nyanza amategeko. Patrice Ntadohoka ari mu bashyize umukono ku rwandiko rwarungikiwe Perezida Ndayishimiye.
Hoba ibiganiro hagati ya leta gukurikiza ivyavuye mu rubanza rwaciriwe muri sentare y'akarere, amahoro aboneke bakarekugwa atakirinze gusabwa imfungwa za politiki zose, bakongera bakahagarika gufata gasakisati abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi.
Nestor Menyimana, umuyobozi mukuru ajejwe gucura impunzi, ahanura abaserukira impunzi kubanza gutahuka ivyo basaba bakabimenyesha hanyuma.
Twebwe akamo tubatera nuko bahunguka, igisabo c'umuntu cumvikana cane yari mu gihugu batahuke hama baze begere leta, begere nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'umuvyeyi, azoheza bakize yompi yongere abumvirize ku bisabo byose bazomutura.
Bimenyimana yabwiye ijwi rya Amerika ko abarundi barenga 300,000 bamaze gutahuka mu myaka 5 iheze.
Haramaze kuba abandi bahunguka bihungukanye barenga 100,000, murumva duteranije bose bararenga 310,000, kandi n'umugambi uri kurabandanya neza.
Mugabo n'abahungutse nka Pendo n'Imenya ya Java itabora muri Tanzania, akajanwa mu buseruko bw'u Burundi mu kigwati cya Nyakiga muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi, bavuga ko basa n'abatereranywe.
Kabaye ubukene bwinshi, umwana w'umuyizi bahise amashuri biza muri Tanzania, bashise mu ya kabiri tubahungu, nta mpuzu mu ofise, nta kalamu, nta madaftari, nta makaye, nta pfo kurya hasa, ni mu dagutangura vyiki.
Eka ni umukenyezi w'abana ndwi yahungutse mu 2021 yamaze imyaka irenga 20 azenguruka mu makambi yatandukanye muri Tanzania kugira aho umunaga wiwe ahabeka irambo n'ico kimwe. Mu gatabo ka Kayogoro mu ntara ya Makamba mu manuko aho yahungukiye yemeza ko ari mu kugwa mu bana.
umunsi yantwaye imutabira umuyobozi tuvayo badutwara inyarugusi batuvana inyarugusi badutwara induta batuvana induta badutwara imutendezi umuperezida wa muri Tanzania ati impunzi zose ni muhunguke mu Burundi yuwe niyo muzokuvuga ibibazo byanyu sifisaho ndima sifisitongo n'inzu niyo mpanze umuryango wanje na nkinga n'abakobwa bane abahungu batatu mbonye amagogwa ngo we ngaha siniba ndaseka mpaye hararandiye
Kotelebe mani lakiza hakarari imbele ya matege kwa ishira mwa Afraburi huliki ye mwa wakinye zibahu nguze hanurako afasha bose mungusuri za muzabo wa wazi teshe jwebo gili nhumbe rimwe yotuma watisa angabari kwa kora ibi nubisusa
abantu bose bitwa ko bariko barakora muguhungura abahunze barakwiye kuja hamwe barakwiye kuja hamwe bakagira programme canke indinganizo yumvikanyweko kugira ngo bose bakorere hamwe ntibarundane uruhande rumwe cyangwa ngo bakore umugambi umwe ari bangahe
ibitigiri bya nyuma bitangwa n'igisata cyawo ni cyita impunzi ICR byerekana ko kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatanu guheze abarundi bari mu makambi n'isagara bahungiyemo mu bihugu by'akarere bagera ku 259 na 965 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Eloje Willy Kaneza urakenuye musi mukuru mpuza makungu hari impunzi rero ushitse aba mu ikambi zitandukanye za Tanzania ijwi rya Amerika ryagende nka ndutana nyarugusu bageramiwe nibazo bitandukanye gusa basaba ishami rya ONU ribitaho RCR hamwe n'amashyira hamwe atandukanye afashe impunzi na leta ya Tanzania gukwirikiza amategeko mpuza makungu agenga impunzi mu kubafasha kukino ne basaba ivyo muravyumva mu nkuru ya mgenzi wacu James Jovin
Musi mkuru w'impunzi ugeje dufite ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu kuko ibibazo dufite ni byinshi turashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti umuntu adafite ayo mahera yo kujya kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gufarapfuye cyangwa ugasanga n'ufite ingwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga benshi bashiye bapfa
ubuzima bw'impunzi turiko turaraba bwishi bumwe bwifashe nabi kuko turiko turaraba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cyane kandi tumaze kuba dufise inzu badusohoye baduhaye zirimo izimba bibiri ibyo byimba bibiri aho kurondera ntariho ntabikore dufise rero bimaze kumera uko uburyo mucyo usanga atagishasha usanga ari ingorane nyene kabisa turiko turasaba kujyana bijyanye n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa amazu ni makeya inzu ni zito zito cyane
n'uwo munsi mukuru abantu benshi no kuvuga benshi mbere Beshi gusaba beshi bare bawuze umuga harimo nabata umenya kubera ku bintu nyene usanga umengo biragoye ku cyerekanye ni njya hanini mbere kuntu ndayobona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagere n'akantu tuvuga ati titurarose ujye umunsi mukuru uri kumwe n'abantu n'isabo ni n'agafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyine nk'impunzi ni ukuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza kuba twokora turi muhira ntabafanye twakarose nta umva ntibyatunezereye neza
Ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane egome kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza kuko usanga umuntu nyene ari impunzi ntagira isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nka twebwe impunzi impunzi ibibazo duhura nabyo ni kutagira umwidegenzyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mu iterambere iterambere y'abana bacu canke iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyine turi ahantu tubaho nyine twugarijwe turahura n'ico kintu egome hamwe nubwo dufashwa cane mu bintu nk'ifungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyene kandi usanga tubangamiwe cane egome nk'umunsi mukuru w'impunzi cyo nasaba nk'impunzi bagenzanje zigenzanje nyene nasaba yuko twoshobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero rero n'urukundo rukaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabaye mu nyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu cha twibarutse
amajwi yari yatorokanyijwe na James Jovin Tomo Shimire impunzi nazo zo mwikambi zitandukanye ziri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo zabwiye mgenzi wacu Jimmy Shukurani yuko ubuzima bari babayemo bagishika mu ikambi atari bwo babayemo bitera bimera nabi kuri bo.
Inkambi ya Bulengo iherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma ni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Iyi nkambi yubatswe n'utuzu duto twubakishijwe amahema ubicumbikiwe impunzi zirenga 170 zigizwe ahanini n'abagore, abana, abasaza ndetse n'abakecuru bahunze imirwano baturutse mu teritwari ya Masisi abandi muri teritwari ya Rucuru muri groupe ya Bwito. Tugigera muri inkambi dusanze ibikorwa by'ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibindi bitandukanye burimo gukorwa. Aha kandi hari imodoka z'abashinzwe kugoboka impunzi zuzuye ahangaha barimo ibigo by'ubuzima bya OMS ndetse n'ibyo kurya bya PAM. Aha ubona buri wese aca hirya no hino mu gushakisha ibimutunga n'umuryango we. Hari abava mu nkambi bajya hanze yayo mu gushakisha ibyo kurya. Izi mpunzi zivuga ko zikomeje kwibasirwa n'ibibazo byinshi birimo kubura ibyo kurya, amazi ndetse n'imyambaro. Abandi bicwa n'indwara ziterwa n'isuku nkigaragara muri iyi nkambi nk'uko byemezwa n'abashinzwe ubuzima muri aka gace. Ukigera muri iyi nkambi n'ahakikije nta gikorwa ubona cyateguwe kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi, ahubwo usanga buri wese aca inzira ye ashakisha ibyamutunga. Aba Banyekongo bavuga ko uyu munsi wahariwe impunzi kuri bo ntacyo usobanura kuko kuva bagera muri inkambi nta cyahindutse mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Tubagaho ku makata waryute aho cyane ukujya makegu gushaka ahantu ujye ukora harankara ku micanga ugacukura bakaguha nka 3000 ukarya nk'iminsi 3 rimwe na rimwe tukaburara mu cyumweru basi bikagenda utyo tu
tumeze nabi. Abandi bari kuja barahegwa hirya no hino kuko ngo bagiye gomanga abandi bagiye ku kimashini ngo abandi bagiye tuba tugasigara turi zero. Baje kubona umuturanyi nawe bari kuzana udufuka tw'imiceri, abandi bazanye amasabune, abandi bazanye imbegeti, basi baje kutubyumva pana ngo bariya ngo ni abantu ngo bene ngo namwe ngo nta kigenda.
Muri iyi nkambi kandi ikigaragarira amaso ni ukuntu abantu benshi batarabona amahema yo kubamo, ibi bikabatera kwigunga. Alice Bumva Gato ni umukobwa w'imyaka 17 tumusanze mu kazu gatabanamo n'umuryango we wose ugizwe n'abantu 7. Mu nkambi zitandukanye zirimo ya Bulengo, Kibati na Kanyarucinya za Suwe na Radio Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi, abantu babana n'ubumuga nabo bahunze imirwano barashinja imiryango itagengwa na Leta yewe na Leta ubwayo kutubahiriza ibyo yabasezeranije mu minsi yashize. Mu nkambi ya Kibati mu teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma tuhasanze Nyirahabimana Furaha, umukecuru ubana n'ubumuga wahunze aturutse muri groupe ya Busanza mu teritwari ya Rucuru. Aratubwira ingorane ababana n'ubumuga bahura nazo muri iyi nkambi.
Yewe ndi kimuga ndiho nabi hari mbagaho neza aruko twahembwe yiri yafuye hari yamara gushira nk'ubu meza birienda gushira tudahembwe. Yewe ndi kimuga sinzi kujya mu shyamba onda no gutashyaga ni garo ya mazi hari asinayizane sawa nava kuruba bakatwandika nubwo bajya mu marenyo kwebwe birema tutazwi ntibatubyira none niho ndukubyira twebwe turiho nabi abasaza ntabwo bazikara abasaza mwiyi nkambi.
Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika Kabera Sadiki Kaboko uhagarariye ishyirahamwe ADDPH yaranira uburenganzira bw'ababana n'ubumuga mu ntara ya Kivu ya ruguru, arasaba Leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo kubitaho kandi ikabafasha ititaye ku bumuga bafite.
Ubu ngubu babayeho nabi ndetse n'igihe cyo gutanga nk'izi ngizi zo bita imisahada ugasanga ni ikibazo kimwe kirekire kuko bahereza abandi baza kubahereza bakabasha kuba babibagirwa abantu babana n'ubumuga. Dusaba Leta kuba yaza ikamenya yuko hari abantu batishoboye kandi badakeneye kuba bavuga ngo barabasha kuba barwana n'abandi kugira bagere ku kintu runaka, ari abantu babashije kuba bafashwa mbere y'abandi bantu kuko hejuru y'izi ntambara.
Mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo impunzi ntizihwema gushinja Leta kutazitaho. Mu kwezi kwa 7 umwaka ushize ubwo zimwe mu mpunzi zazega mu myigaragambyo mu burasirazuba bw'igihugu, Leta ya Kongo ibinyujije muri komisiyo yayo yita ku mpunzi CNR yakomeje kwizeza aba baturage kwirimo kwita ku bibazo byabo ndetse ikabishakira igisubizo vuba bidatinze. Zimwe muri izo ngamba kwari ukubaka inkambi nini ijyanye n'umubare w'impunzi ziri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri zo hagashyirwamo n'ibigo nderabuzima ariko impunzi zivuga ko amaso yaheze mu kirere. Ubwo twashakaga kumenya icyo leta ivuga kuri iki kibazo ntabwo twabashe kubona bemera kutuvugisha. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ningaha duce dusozerera amakuru twari twafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose kuri mikoma ikomera Diane ni nahazo yakoze Nadia ataha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Hedi Rwema niwe yaraduhagarikiye. Turongera saa moya n'iminota 30.